This is the Voice of America in Washington. It's Saturday morning in the Great Lakes region of Africa. Time now for weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo ryama ribashikiriza iminsi yose guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 12 zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Mwaramutse cyuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro by'uyu munsi. Mu kanya gatonyi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Inyuma y'ayo makuru naho turabashikiriza ikiganiro kira kivuga ku buryo bwo kwirinda indwara hamwe no kubungabunga amagara. Ku isaha 12 naho turabashikiriza cha kiganiro cy'umuziki mukunda cyane. Reka mugenzi wacu atubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Oriane Itangishaka batwumva ndabasuhuje hani Washington kuri mikronetiye ne Karekezi. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS ririmo kubura ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba bituranye n'ibyabibasiwe n'icyorezo cya Ebola kwitegura abagenzi bashobora kuhagera baranduye virusi itera iyo ndwara. Mu kiganiro abanyamakuru Geneve mu Busuwisi ejo kuwa gatanu, Dr. Pierre Formenti wa OMS yavuze ko abategetsi bashinzwe ubuzima muri Cote d'Ivoire, Mali, Senegal na Guinea-Bissau bakwiye kuba maso. Yasobanuye ko muri ako karere abantu bakoresha inzira z'imihanda haba kujya Ibamako muri Mali, Abidjan muri Cote d'Ivoire ni Dakar muri Senegal. Abantu bagera kuri 400 bahitanywe na Ebola kuva yongiye kubura mu kwezi kwa kabiri, abenshi mu banduye n'abatuye mu gihugu cya Guinea. Perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yongeye igihe cy'agahenge mu mirwano y'igihugu kimaze amezi atatu gihanganye n'abitandukanije babogamiye ku Burusiya. Abamurizo nyeshyamba zitandukanije na Ukraine bavuze ko bazubahiriza agahenge nabo igihe cyose ingabo za Ukraine zizakubahiriza. Umuryango w'Uburayi urasaba bitandukanije n'abashyigikiye b'i Moscow gukora ibishoboka byose kugira ngo ubushyamirane bugabanuke mu burasirazuba bwa Ukraine. Ejo kuwa gatanu, Ukraine yasinyanye n'umuryango w'Uburayi amasezerano mashya y'ubucuruzi n'ubukungu. Ibyo byarakaje Uburusiya bwarahiriye kwihimura. Aya ni amasezerano perezida wavuyeho muri Ukraine yari yanze gusinya umwaka ushize, ari nayo yatumye akurwaho bigateza imirwano mu burasirazuba bwa Ukraine. Ibindi bihugu byahoze ari itsinda ry'abasoviyeti aribyo Georgia na Moldova nabyo byasinye amasezerano yaguye y'ubuhahirane n'umuryango w'Uburayi. Ayo masezerano agezweho ejo kuwa gatanu hazatuma ibicuruzwa biva mu bihugu byombi ko ari bibiri bigurishwa nta mahoro atanzwe kuri za gasutamo. Ayo masezerano kandi abuza ibyo bihugu kugirana andi nkayo n'Uburusiya. Iki gihugu cy'Uburusiya nacyo cyabaye nk'ikirakaye cyane kivuga ko hazabaho ingaruka kubera ayo masezerano. Cyokora sekretari wa Leta wa Amerika John Kerry yavuze ko ayo masezerano mashya ari intambwe nini iganisha ku Burayi bwuzuye bwigenga kandi buri mu mahoro. Irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Brazil noneho muri kimwe cy'umunani gitangira uyu munsi kuwa gatandatu kikazageza kuwa kabiri tariki ya mbere kwezi kwa karindwi. Ubu hasigaye gusa amakipe 16 arushanwa, harimo abiri yo muri Afurika ariyo Nigeria na Algeria. Nta kipe n'imwe ku mugabane w'u Burayi ya Aziya ahubwo isigayemo, ahubwo andi makipe yose 18 nayo ku mugabane w'u Burayi na Amerika. Uyu munsi kuwa gatandatu Brazil irakina na Chili, Uruguay ikina na Colombia. Ejo ku cyumweru Ubuholandi buzakina na Mexique naho Costa Rica ikina n'Ubugereki. Muri iki cyiciro kandi cya kimwe cy'umunani amakipe agomba gutsinda kugira ngo akomeze irushanwa, kandi itsinzwe ihita isezererwa. Iyo nyuma y'iminota 90 amakipe yombi anganya bongeraho iminota 30 agakina yakomeza kunganya bagatera za penalty. Umukino w'igikombe cy'isi wa nyuma tubibutse uzakinwa tariki 13 y'ukwezi kwa karindwi mu mujyi wa Rio de Janeiro nk'uko bisanzwe ni muri Brazil. Dusoreze hano muri Syria noneho umuyobozi w'abatavuga rumwe na leta bacisha make avuga ko abacengezi bambutse umupaka ahantu hafunguye ku mupaka hagati ya Syria na Iraq. Icyo kibazo kikaba cyarateje urujijo mu karere kose. Abakomeje kutwumva rero mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Etienne Karekezi.
Urakoze mugenzi wacu uhereje kudushikiriza ayo makuru. tubibutse kandi ko muri ko mwumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko twabibabwiye ubu ni wa mwanya w'ikiganiro cahari ugwaruka kira kivuga ku buryo bwo kwirinda ingwara hamwe no kubungabunga amagara
kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije waruka namwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ikena ry'abaganga karuhariwe riracibonekeza mu ntara zo hagati mu gihugu mu bihugu biteye imbere cyo kimwe n'ibikiri mu nzira y'amajambere. Mu gihugu cya Canada, mu mavuriro mato mato yo hagati mu gihugu, haharugwa ibice 3% byonyine by'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara z'abakenyezi mu myaka 2 iheze. Ibyo bikabuko mu gihe mu gihugu cyose muri rusangi haharugwa ibice 53% by'abaganga karuhariwe mu ndwara zitandukanye nk'uko ishyirahamwe OMS gitahamagara abantu ku isi ribimenyesha. Inkuru zitandukanye zitumenyesha ko umuganga umwe cyangwa babiri karuhariwe aribo baharugwa hagati mu gihugu kubagwaye igihumbi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Igihugu cya Sudani y'Amajepfo kiri mu bikenya bavuzi karuhariwe gusumba abandi. Inkuru dukura hirya no hino zitumenyesha kandi ko abaganga karuhariwe bashima gukorera mu bisagara. Imva nuko atamavuriro abakwiragiye hagati mu gihugu. Akatari gake ibihugu biteye imbere birakunze gukwega kwega abaganga karuhariwe bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Isiguro nuko ubuzima baba bagiyemwo uba bwisununuye ugereranije n'ubwo bahoramwe. Aba bahagati mu gihugu ntibihuta biborohera iyo bakeneye abaganga karuhariwe. Ibyo bifatiye cyane cyane ku buryo bwo kwiyunguruza bwiyongera kubwo kwivuza. Uko ibintu biri byunyurwa nuko bisunga amasango ya kure bahabwa bigasaba ubundi buryo bwo kuba mu bisagara mu gihe bakirindiriye umuganga. Kuva mu myaka y'ibihumbi 2000 ibiciro bibayabaye cyo kimwe n'iyoroha ry'amasango byibonekeza mu bihugu biriko birava mu bukene byo muri Aziya byatumye uruja n'uruza ku bwinshi rw'abaja kwivurizayo. Akarorero n'abava mu gihugu nka Uganda na Ethiopia baja kwivuriza mu gihugu cya Korea. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ibura ry'abaganga karuhariwe mu mavuriro yo mu ntara hagati. Kuri mikro muri kumwe na jewe Joseline Nduwayo kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyikira. Mukwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyimviro vy'ugwaruka rutandukanye go muri komine ya Buhiga mu ntara ya Karusi. Mugenzanje Ala Ivirankunda arubaza ati hokogwa iki kugira ngo abavuzi karuhariwe mu kuvura indwara baboneke mu ntara yacu ya Karusi. Ngizi nyishu bamuha
hokwizwa amashuri yigisha ivyo bintu bijanye n'ubuganga.
Bakimara ayo mashuri boca banyaruka kwitaho abi wabonabo.
Imiryango nayo boreka abana bakaja ku mashuri ntibobere ntamamyi abana babo mukwiga.
Aba bamaze gushika imbere bakaronka uburyo kuja hamwe tukiyegeranya kugira natwe turondere ahantu abo bana bacu boza barasomera ayo mashuri.
Nkabura matari yuko yo himiriza na abanyagihugu atwara bakumva yuko iyo ntara yabo ari yabo bakayikunda hanyuma bakaca baza gukorera ino nyene.
Komisiyo yobijejwe kunguruza abanyeshure kabashira muri cha gisata c'ubuganga paramedical.
Kuma komine arakwiye kubishure ry'abaganga.
Iyo bakwa kaminuza nibaza ko ryofasha ino mu ntara yacu kuko hariho abashaka kugiga hanyuma kobera riba riri kure bakabora uburyo bwo gushikayo.
Oba yagize ayo mahigwe kanonose ibintu byo kubungabunga amagara y'abantu aje kubikorera mu ntara yacu ya Karusi ko yo bari mvukira ya kora neza gusumba abandi bose boba basanzwe araba.
Uko kuryama ku gihe mu gisata cy'ubuvuzi byo kunganira mu kuvura abantu batarinze kwiyunguruza. Akarorero ni ubuhinga telemedicine bukoreshwa mu gupima no kuvura indwara. Inkuru dukura mu gihugu cya Senegal zitumenyesha yuko kuva mu mwaka w'2011 ibitaro bine byo mu ntara za kure bikorana n'ibindi bibiri byo mu gisagara cha Dakar ku mugwa mukuru. Ariko rero ubwo buryo bushobora kudakoreshwa ku buryo bushimishijwe bitumwe n'uko ubuhinga ngurukana bumenyi butaratera imbere. Akarere kadafise abaganga karuhariwe, abaho ntibamenye uko amagara yabo yifashe. Nko mu gihugu cha Sudani, abakenyezi barenga 40% ntibisuzumisha imbanyi gushika bibaruke, nk'uko ishyirahamwe ry'Abafaransa Sonofi Espoir rifasha abanyagihugu mu bijanye n'amagara y'abantu ryabisanze mu mwaka uheze. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ibura ry'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara mu gihugu hagati, tega amatwi Tohoza mugenzanje Alain Virankunda yagiriye mu bitaro bikuru by'Ibuhiga muri komine ya Buhiga. Alain Yves, ijambo ni rwawe.
Ibura ry'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara bituma amagara y'abato n'abisumbuye bo mu ntara ya Karusi asinzikara. Uko niko twabitohoje mu bisata bitandukanye bigize ibitaro bikuru by'Ibuhiga. Akarorero ni umwana w'imyaka 8 Nishimwe Deni twasanze amazeho amezi 2 atararonka umuhinga amubaga ukuguru. Inkurikizi ni kuguma ku miti igabanya ububabare gusa nk'uko tubibwirwa n'umuvyeyi wiwe. Ikibabaje nuko igikomere ciwe cari gitanguye kujojota amashira. Tumenyeshe ko ibitaro by'Ibuhiga bikeneye abahinga 4. Hamwe ni wanonosoye ivy'abakenyezi n'ivy'abana. Ahandi naho nuzi ibijanye no kubaga no kuvura amaso nkuko twabitohoje. Uko ibintu biri vyunyugwa nuko ivyo bitaro atamuhinga bifise azi gukoresha icuma ci radio na bamwe bazi ibijaye no gutera umuti ugusinziriza nkuko vyemezwa na muganga muja wa Maria Rui cegera curongoye ibitaro by'Ibuhiga. Ukwegerezwa abahinga karuhariwe mu by'ubuvuzi ni cifuzo c'abagwayi. Ntakiruta Imana Zakaria aba ku mutumba Gitaramuka agacimbiri Buhinge twamusanze ku bitaro by'Ibuhiga amazi misi 4 ataramenye icagwaye.
Turavyifuza cyane yuko ngende bamwe bo twegera hafi bijya bintu bya kure ngo muto tuma umva ngende basha ahapfira.
Tumenyeshe ko umugwayi biboneka ko afise indwara ikeneye umuhinga yitura abaganga b'abahinga bakorera mu bitaro byo mu zindi ntara. Akarorero Niragira Severa avuka muri komine Bugenyuzi yivurije amaso igitega. Ariko rero uburyo busabwa ni inzitizi. Twasanze umuvyeyi wa Sabimana Felix amazi indwi zitatu mu bitaro by'Ibuhiga kuko umuryango utari bwakwize amahera yo kumutwara ku bitaro by'Imuyinga. Tumenyeshe ko uyo mutama w'imyaka 56 yarafise ingorane y'indwara ituma adasohora neza umukoyo. Ukutegegwa n'abaganga karuhariwe gutuma abagwayi bamana umuruho. Muco Wera Noela w'Ibuhinyuza aratubwira uko vyamugendeye aje kwibaruka. Twamusanze amazi imisi 3 ku bitaro bikuru by'Ibuhiga.
Umva ko narinze gutanga amafaranga 7,000 kugira nshike ngaha. None kukubera sinari kwirirwa ndazina yababa batwegereye tusha turinda kuruha tuzina.
Ingingo zimwe zimwe zirafatigwa ko mu kurungika umugwayi ku muganga w'umuhinga. Hamwe nuko imbere yuko yitura ibitaro bikuru abanza guca ku ivuriro rito rya leta. Iryo naryo riraheza rikamuronsa urupapuro rw'uko indwara yiwe itavuwe nk'uko tubibwirwa na Viateur Sengiyumva. Uburongozi bw'ibitaro by'akarere nivyo bitanga uruhusha ku mugwayi. Itangwa ryago gisunga ibipimo agirigwa ashitse ku bwa Viateur Sengiyumva ari mu bugenduzi bw'ibitaro by'Ibuhiga. Ukutarungikwa vyihuta ku bitaro bifise abaganga karuhariwe kuva ku mikoro make y'abagwaye. Muganga muja wa Maria Rui icegera curongo ibitaro by'Ibuhiga aratuyagira.
Usanga ataburyo bafise mu gihe natwe aho dusanzwe turungika abagwayi bavuye ngaha hari ivyo badusaba abagwayi bagenda bitwaje amafaranga cyo bita kosyo.
Ukutitura hakiri kare amavuriro kuribonekeza ku bagwayi. Alice Baza afise imyaka 16 yaje yataye ubwenge ku bitaro by'Ibuhiga atazi ko afise igisukari cinshi. Kubwiwe yatevye kwivuza kuko yibaza ko yoba ari malaria agwaye. ugutaba kwitura abaganga kuva kukutamenya. Leonard Nzokira w'ibugenyuzi yagiye kwivuza ingwara ifatira mu mafyigo yabanje kunywa umuti w'inzoka za mibe. Ubwinshi bw'abagwayi bitura ibitaro vy'ibuhiga butuma bitabgaho n'abaganga batabinonosoye. Viateur Sengiyumva ari mu rwego rurongoye akarere k'ubuvuzi k'ibuhiga avuga ati:
"Ngorane kuko abo bakozi baba bahari ukacusanga umuntu ari karakora ibintu kandi atabumenye abifisemwe."
Uguhimiriza abaganga karuhariwe bimvukira za Karusi kwijukira guteza imbere amagara muri yo ntara na kamo gategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ronyanganda sida.
Hamwe nabandi mu bijanye no kuziganiriza kazoza byo kunganira umugwayi mu kwivuriza kure y'umuryango. Tumenyeshe ko umugambi w'ishyira hamwe ry'abagira neza Care International wigishije abanyagihugu bato bato bo mu gihugu cha Benin ukuziganiriza hamwe no gutabariza umugwayi arembye. Ugutanga karusho bifasha kugumya igihe kirekire abaganga karuhariwe ku mavuriro ari mu gihugu hagati. Ibyo zare natumye igitigiri c'abarondera gukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyiyongera kuvaho ishyirahamwe IRC ry'abagira neza ryongereje amadolari $200,000 ku kwezi ku muganga umwumwe. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ibura ry'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara, tega amatwi kiyago twagiranye n'uwurongoye intara ya Karusi Richard Nzokizwa n'Imana aganira na mugenzanje Alain Ivira Nkunda.
Rishare Nzokizwa n'Imana ndabaramukije
mwaramutse.
Ibijanye n'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara kugira ngo baboneke mu ntara ya Karusi mukora gute?
Ico ni kibazo rwego rw'intara kiturengeye. Mu kubarondera umushikiranganje w'amagara y'abantu turavugana kenshi turaba icokorwa kugira ngo turonke abo baganga n'umukuru w'igihugu rero nawe ne mu manama duhora tuza turakorana dusanze tuza turashikiriza ico kibazo.
Tubagihagaze kuki
naregeze kuvugana n'abaserukira bihugu vyabo mu Burundi, userukira igihugu cy'u Budagi cyangwa userukira igihugu cy'u Bubiligi mu Burundi. Turazi yuko turiko turafashanya hashobora kuboneka abaganga bahinga baje gufasha nkuko bakunda gufasha mu bindi bisata.
Rero abo bahinga batuboneka vuba, murabona yuko mushobora ko muriko muragira agahombo kanini mufate ku vy'amagara y'abantu ngamu na Karusi.
Hari hageze yuko turonka abo baganga, dusaba abavyeyi ko batodebukirwa ngo bace bareka kwivuza basakurindira bihanganye babe barivuza aho bahora bivuza, haba kuri ibitaro vy'ubuhiga canke muyinga canke Gitega canke Bujumbura. Tavise umugambi wo kubaka kaminuza y'ubuvuzi twagomba ryo gutera akamo bazoyitabire tuzoronke abaganga twikorako bo ngahe wacu nyene.
Ndabakenguruki
nje ndabakenguruki.
Arakoze Alain Ivira Nkunda kuri ayo majwi n'ibyo biganiro adushikirije. Tumira amate gato mukumviriza kano karirimbo kaduhanura kwegera abaganga mu gihe cyose amagara dukitse. Twibutse abatwumviriza ko ikiganiro arikira cy'Ijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ibura ry'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara mu ntara hagati. Gwaruka nimurambigwe kuma impande y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe na muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Iyo bavuze umuganga karuhariwe mu kuvura indwara baba bavuze iki?
Ni kuvuga yuko aba yagize amashuri ya kaminuza mu gisata
c'ubuvuzi hakaba ariho ayandi mashure y'ukunonosora n'indi myaka yongereza kuri ya myaka 7
mbaza ndakwishura
ahantu hatarabaganga bakaruhariwe babazanyeho vyo maririki umukene nyarucari
vyo mufasha bikongera bigafasha nabandi banyagihugu bashobora kuba babona ko bafise ingwara kanaka uwo muganga karuhariwe yanonosoyeko
mbaza ndakwishura
Mbega umukene adafise ayo mafaranga ntibazabonana n'uwo muganga karuhariwe.
Umuntu wese yagwaye akarungikwa kugenda kwivuza ku muganga karuhariwe abanza akarondera amahera y'itike. Kamenya yuko aza kumusaba amahera kugira babonane. Bishitse bakabegereza mu ntara na kunguko kadasanzwe ni hafi yo muhira. Kandi wa muganga karuhariwe ashaka kubwira umugwayi ati uzugaruke turabe ife byose murumva yuko amufise hafi ari akarusho kuriwe.
Mbaza ndakwishura.
Umukene yoshora korohezwa gute mu kwivuza muri ivyo bitaro bikoreramwe abaganga bakaruhariwe.
Murazi ko leta yorohereje abanyagihugu mu kubaronsa agakarata ko kwivuza, agakarata urashobora gusanga hari aho kadashobora kuvuza uwo munyagihugu avyipfuza. Nibaza rero ko uwo wobo umugambi w'igihugu bakaraba cyo bashobora gushikako baravye muri rusangi abaganga karuhariwe dufise mu gihugu ngo baheze baze baragenda gusanga abanyagihugu mu mihingo itandukanye canke bagabanye ibiciro kugira wa wundi muto muto atabishoboye ashobore koroherwa abonane na muganga.
Rugamba rwa maki hayanje.
Waruka ni murambigwe. Uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahinsiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Baza ndakwishura.
Mbega ko iyo ugiye kwivuza bigasaba ko mubonana n'umuganga karuhariwe baca bagusaba amafaranga yuko mubonana n'uwo muganga. Mbega umukene adafise ayo mafaranga ntibazabonana n'uwo muganga karuhariwe.
Usanga kenshi na kenshi baragiye mu bitaro by'abigenga bisabwa yuko utanga amahera kugira mushobora kubonana n'uwo muganga karuhariwe.
Mbaza ndakwishura.
Izo ngwara zikeneye abaganga karuhariwe zoba ari nkizi?
Zoba ari nk'ingwara zifatira ku mutima, ingwara zifatira ku mushishito, ingwara zikumfatira mu mafigo, ingwara zifatira mu gitigu, ingwara zifatira mu bihimba by'irondoka, ingwara zifatira mu mutwe, ingwara zifatira mu magufa.
Mbaza ndakwishura.
Ahari abaganga bakaruhariwe hoba hari ingwara nkeyi gusumba ziri hano mu ntara ya Karusi?
Nibaza ko bisaba icigwa kuko naho ibujumbura bariho ntawuzi yuko abaganga badukwiriye canke banonosora vyose.
Mbaza ndakwishura.
Tumenyereye twumva ngahe wacu mu Burundi bavuze umuganga karuhariwe twumva abaje bava mu bindi bihugu. Mbega hano mu Burundi abo baganga karuhariwe bo babahari?
Bariho ariko n'ukumenya ko ari ubukene buhari ntibafise ibikoresho bikwiriye ngo baheze batunganyirize abanyagihugu babituye. Ivyo byose biratuma yuko abaganga baje bava mu bindi bihugu na cane cane kenshi usanga ari bihugu biteye imbere baza bizaniye ibikoresho vyabo. Murumva rero abaganga karuhariwe b'Abarundi bafise aho bageza mu kuvura.
Rugamba rwa maki hayanje.
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ibyo bibazo.
Baza ndakwishura.
None nk'ubu bishitse hakaba abaganga bakaruhariwe nk'ubu. Hariho ingwara zimwe zimwe zidashobora kumufata ku buryo bw'uko abafise amashuri menshi kandi izo ngwara zose aba yarazize.
Erega umuganga ni umuntu nk'abandi, aragwara gripe, malaria, aragwara na za ngwara zikomeye zitwa kanseri. Iciza nuko wewe amenye ibimenyetso kandi agashobora kumenya ibiriko biramushikira akitegura.
Mbaza ndakwishura.
Hoba hariho abaganga bakaruhariwe mu kuvura indwara ya sida?
Ego cyane, na cyane cyane paje abaganga bakunda kuja mu manama mpuzamakungu yitaho kugwanya ikiza ho nyangana sida bibatuma nabo bagira intumbero mu gukurikirana abagwayi ba sida bo hano mu gihugu.
Mbaza ndakwishura.
n'abakobwa bashobora kwiga bakaba baganga bakaruhariwe mu byo kuvura umugera wa sida.
Umuganga yatoye umugera wa sida n'umufasoni yitwa Dr. Françoise Barré-Sinoussi. Murumva yuko abakobwa nabo nyene bafise ubwenge mbere n'ubushakashatsi bwo kumenya ibintu kugira babitorere inyishu.
Mbaza ndakwishura.
Nk'intara iba ikenye abaganga bakaruhariwe, iyo ntara yoyo ironka kunguka kahe?
Ubwa mbere nakunguka gakomeye kuri aba banyagihugu. Wa muntu azobona kuraba umuganga karuhariwe ataco agishobora azomubona kare akamwakira kare, urakena mutekeye impanuro kugira amenye kumwifata.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka. N'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura kwegera abaganga igihe cyose amagara dukitse. Jambo abanywanyi bacu, Nikere wa Mukirima muri komine Vumbi intara ya Kirundo araturamutsa yongera avuga ati ko muganga yatubwiye ko umukobwa agiye mu butinyanka kabiri mu kwezi yoja kwisuzumisha, tukaba tuzi ko umukobwa ukwezi kwiwe gushobora kumara iminsi 28. Nkubabonye amaraso itariki imwe agasubira kuyabona itariki 31 yoja kwa muganga canke. Muganga Anita Munyana, duhera umuco umunywanyi wacu Nike.
Harya ukwezi k'umukenyezi wese canke umwigeme ni hagati y'iminsi 28 na 31. Nkubagiyeyo itariki imwe z'ukwa gatanu, mubona ko ukwezi kwa gatanu kugizwe n'iminsi 31, arashobora gusubirayo itariki 29, 30, 31. Ivyo rero n'ibisanzwe, si ukuvuga ko afise ingorane. Nta kamaro ko kuja kwa mwanga kuko ukwezi kwiwe iminsi yakwiriye asubira kubona amaraso yiwe.
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye, twizera ko yanyuzwe n'inyishu muganga amuhaye. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki, aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti narataze arutambundarare. Bikubwiye iki?
Iyo umuntu agiye kurondera ibintu araronka ibimufasha, mugabo iyo utagiye kubirondera ugapfunya amaboko ntacuronka.
Bikubwiye iki?
Nwageranya najyantu abantu wa rumogi usanga bigumira muhira atakintu waja gukora ataro kwinwa rugo rumogi gusa.
Bikubwiye iki?
Bondara no mugereranya ku ruhande rw'uwanje nk'umuntu aguma yica yarindiye nk'ibyo abandi bamuzanira.
Arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro Kira. Shimire Alain Yvirankunda yamfashije gutorokanya amajwi. Nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro Kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo mushikiriza canke mubaza ku byerekeye ikiganiro Kira, twandikire kuri VOA Bujumbura, muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 canke kuri 76 404 660. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Joseline Nduwayo, nkaba ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cari ikiganiro Kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika. Iri ni ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni saha 12 zo mu gitondo, ni ca gihe rero cyo kubashikiriza ganiro cy'umuziki mukunda cyane.
Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kubaza ko mwese mwaramutse amahoro kandi ku bakunzi b'umupira w'amaguru ko muri ko muraryoherwa n'inkino z'igikombe cy'isi yose kiriko kibera muri Brazil. Urumwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho muri kumwe nanje Fidel Niyo Ngabo. Ubutumwa dutanguriye ko nubwo witwa Mbarubukeye anezerezwa no kuramutse nshuti n'abagenzi abasabira indirimbo ya Koffi Olomide yitwa Andrada. Iyo ndirimbo ayisabiye kandi abo bakorana kandi ngo ishimishe n'abamenyesha makuru ba Radio Ijwi rya Amerika cyane cyane uri ko ashikiriza ubu butumwa tukaba tugushimiye yari Mbarubukeye.
Mama, yeah.
Mama,
mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, m C'est le papa top mukulu kulu. La force de réaction rapide.
Mukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubundi yatwandikiye ni Ndikubwimana Jean Marie Vianney.
Nitwa Ndikubwimana Jean Marie Vianney. Ndacuza abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika. Nifuza indirimbo ya Saint Paul yitwa Tampere cyashimishe abana bo mu rugo cyane cyane. Kimwe, Bere, Kishimana Cheri, Théophile na Théogène. Nkunda cyane bita amasengesho. Ndaye batubenge bagereho. Murakoze.
Murakoze.
Namwe.
Ngiye ndirimbo Temperature ya Sean Paul wasavye.
The girl them killer chick. Thunderball, some give it to, some give it to, some give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, Thunderball say. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Because the girl, them broke out from the floor. From you, the one a workplace performer. From you, the one a man, where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, no eat, no yam, no steam fish, no green banana. But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be.
need a mom. Oh oh. One punch pose and girl, you got it just out. But you know we start, cause girl, you impress out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make you stress out. Me have a flat because me God bless out. And girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it is to my chest out. Well, I'm on the way, the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Girl, low, so I'm crazy now. This straight drop it and a Bridget and flavor show. Oh, oh. Time for a make baby now. So stop boy like you, I get shady, yo. Oh, oh. Woman, don't play me now. Cause I'm a fits and fat, not greedy, yo. Oh, oh. My loving is the way to go. My loving is the way to go. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. When you roll with a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, the spark it right here, keep it undercover. Come and love all your fits and all your blows and your fat and all your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Calling all wild out squadron, come report to duty. Sexy ladies with the beauty, come shake that booty. J.A. girls. Get hypo, y'all day enough, give me one for the night, yo. DJ keep the mix them tight, yo. NSC and Red Bull make me get psycho. Dirty dancing, cause we don't polite, yo. Feel it amongst them, and left on me right, yo. Make the girls get high like a kite, yo. One thing me want you to right now. Y'all move, what you waiting for? Pop is the tent on a fat girl, pon the dance floor. Do you think, cause you know you're secure? Y'all just rock out, cause you're hard to the core, yo. Move, what you waiting for? Pop is the tent on a fat girl, pon the dance floor. Do you think, cause you know you're secure? Y'all just rock out, cause you're hard to the core, yo. Break up.
Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC ubundi butumwa n'ubwa Papa Fils.
Nitwa Papa Fils ba muri Congo Brazzaville mu mboka bita ngo Carrefour. Nejejwe no gusuza inshuti n'abavandimwe cyane cyane mbanje kuri mwebwe banyamakuru b'Ijwi ry'Amerika n'abashuje cyane. Abashaka gusuhuza abavandimwe banje tubana hano muri ngo Carrefour nibagiwe n'umudamu wanje uba muri Congo Brazzaville w'umukongoreze witwa Mampuya Ridirosiene. Abasuhuza Papa Mapasa uzwi ku izina Kamufozi, ndasuhuza Sahabu, ndasuhuza Asia, ndasuhuza inshuti n'abagenzi bose dukorana imikara hano muri ngo Carrefour, ndasuhuza n'abandi bose baba banyumva inshuti zanjye zose ziba muri Congo Brazzaville, cyane cyane impunzi twaruhanye tugendana muri riya shyamba. Nkaba nsuhuza n'abavandimwe banjye baba bandi kw'iri zina basigaye mu Rwanda. Ubwo rwose nkaba nifuje ko twakwishimana n'indirimbo ya Theogene, ya Theogene bita Icyifuzo. Ubwo rero nkaba ndangije rwose mbasuhuza cyane, mbifuriza amahoro n'amahirwe, cyane cyane mwebwe abo ku Ijwi ry'Amerika. Imana ibongere imigisha. Akaba ari njyewe Papa Fils uba muri Congo Brazzaville, aho mu mboka bita ngo Carrefour.
Urakoze. Iyo ndirimbo uravuze Icyifuzo, uvuze ngo yaririmbwe na Theogene, wowe uzirinda izina?
Uwiringira Imana Theogene.
Ngiyi ndirimbo ntawe bitabera yacuraranzwe na Theogene Uwiringiye Imana wasabye.
yegodiprod.com.
Go deep, go deep, go deep.
Muri kumukurikirana ikiganiro cy'umuziki aho muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mugabe Gilbert Angelo nawe nyene raduteye akamu.
Nitwa Mugabe Angelo Gilbert ndi muhanga ndasuza famiye yange iba Uganda hano bita Kibare. Ndasuza abana twiganye promotion 2010 rukoma harimo kana kuze Valens, Egide, Kennedy n'abandi bose bari mu makaminuza atandukanye mu Rwanda. Ndasuza n'abantu twigana i Muhanga muri Vista College harimo Claude Cyiza, Christos, Violette na Sylvie n'abandi bose twigana. Ndasuza na n'indi famiye yagiri ku rusumo harimo Emma, n'abandi bose banzi ndasaba indirimbo bita All of Me ya John Legend ibashimisha.
Urakoze Angelo, ngiyi ndirimbo All of Me ya John Legend wasabye.
Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head imperfections, give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you.
Ikiganiro cy'umuziki kirabandanya kuri Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Noel Ntegereje Izuka aba muri district ya Nyagatare mu buseruko bw'u Rwanda ashaka tumufashe kuramutsa inshuti ziwe badaherukana. Niyibizi Shema Victor abi Nairobi aba yizera opportunity aba muri Madagascar. Hagenimana Pangras aba mu gihugu cy'u Buhindi Muhirwa Olivier aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi hose Emmanuel abi Kampala na Noela aba muri Zambia abamenyesha ko araho akomeye kandi abifuriza ibihe byiza abasaba indirimbo Remember Me yacoraranzwe na Lucky Dube yari Noel ntegereje izuka utubabarire ntidushoboye kuyikurongera yamara tuguhitemwe indi ndirimbo yiwe yitwa We Love It tubaza ko iza kugushimisha